Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru twabateguriye yo kuri uyu munsi wa mbere igenekezo rya 30 ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Amakuru twabateguriye nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari ibiziga by'abantu babiri byatowe ku nkengera z'uruzi muri komine Nyanzarake. Amasenga akaba ari menshi mu banyagihugu bo muri iyo ntara begereye aho hatowe ibyo biziga kubera byaciye byihuta guhambwa atanamatohoza ahabaye. Ubwoba ni bwose mu banyagihugu bo muri komine Kayogoro iri mu ntara ya Makamba. Imvo ni imyemerenyezo ya gisirikare iri kikorwa n'urwaruka rw'imbonera kuri za CNDD-FDD zaje zituruka ku mitumba yose ya komine nk'uko muza kubikurikira mu kanya. Nayo mu gisata by'agateya ka zina muntu abanyamahanga baba igihumbi ba mu gihugu cya Zambia ni bamaze gufatwa barafungwa. Icyo gikorwa cyo gufata abanyamahanga bivugwa ko badafise ibyangombwa cyatanguye ku munsi wa gatanu uheze. Muraza kumva ko urwo ruhigi rwanabanganije n'uno munsi wa mbere. Ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasubiye kwaramutsa duhere amakuru twabateguriye mu bijyanye n'umutekano muke. Hari ikiziga cy'umuntu cyatowe kuri uno munsi wa mbere ku nkengera z'uruzi mu Gweji ruri muri komine Nyanzarake. Ikindi kiziga cyatowe ku munsi wa gatanu muri ico kibanza nyene. Abanyagihugu baba hafi amakenga ni menshi kubera abajejwe intwaro baca bihutira guhamba ibyo biziga batabanje no kubanza kugira amatohoza ngo hamenyekane umwidondoro w'ibyo biziga. Ido nido na Vanessa Muiteka.
Icyo kiziga cyatuye kuri uyu wa mbere nticamenyekanye, kikaba cyatuye mu ruzi mu Gweji rwo muri komine Nyanzarake. Nk'uko bivugwa n'abakibonye ngo yoba yishwe atemenyeshejwe umupanga nk'uko byagaragara ku bikomere yari afise. Abajejwe intwaro n'igipolisi bamaze kuhashika ngo baciye basaba yuko ahambwa.
Batewe uno munsi basanze bamukubise igipanga mu mutwe, mugabo urumva ngo ntibashoboye kumumenya na wenyine, kandi urumva intwaro ica yihutira kubahamba atanamatohoza abaye. Nta mazina bamenye, nta nabo bamenye, rero urumva atanamatohoza yabaye. Urumva n'ababanye ntibabatuma ko batume n'abahegerenga bo bapfa kubona icyo kiziga, hanyuma bacahamagara nyine abatware bakaca babahamba atanamatohoza abaye.
Undi muntu atamenyekanye yaratoye muri urwo ruzi mu Gweji ku munsi wa gatanu. Ikiziga ciwe cyari kiboheye amaboko mu mugongo. Ababonye ico kiziga ngo cari gitanguye kononekara gica kirahambwa ku itegeko ry'abarongoye intwaro.
Bo batoye kuwa gatanu bamutoye wewe, aboshye bafashe amaboko bayabohera inyuma basha bayabohera ku isandra rusi yuzuye umusenyi kugira ashobore kutajya kure. Abyita inanga hajya ku bwato kugira ubwato buri muri Tanganyika ntibugende, hari ikintu bita inanga basha babohera ku bwato kugira ntihagere kugira ngo aguma reremba ngo nuwo batoye bamuhambye kuwa gatanu mugabo yaje yononekaye.
Abanyagihugu bakaba batewe umutima uhageze n'ibyo biziga biguma bitogwa ku nkengera y'uruzi, bagasaba abarongoye intwaro kureka kwihutira kubihamba atamatohoza abaye, na cyane cyane ko hashobora kumenyekana abari bo. Regi Inzamba tukaba twarondeye guhatira dukunda musana wa komine Nyanzarake kugira atangwe umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu bafise, ariko ntitwashoboye kumuronga.
Mu bijyanye n'agateka kazi na muntu naho hari umunywanyi w'umugambwe CNL yafashwe arafungwa n'urongoye umutumba Rusara muri komine Rwambaragwe mu ntara ya Kirundo. Kuri uno w'Imana yafashwe yagirizwa kwambara umwambaro uranga umugambwe CNL mu gihe umukuru w'umutumba yari yategetse ko kizega zijijizwa kwambara ibiranga imigambwe kiretse uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ababanyi bakabona ko ari agatotezo. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Uwo munywanyi w'umugambi CNL yafashwe agafungwa yitwa Itangishaka Saidi yagirizwa kudakurikiza ingingo y'umukuru w'umutumba Rusara ivuga ko atawundi munyamugambwa arekuriwe kwambara ibiranga imigambwe atari umunywanyi w'umugambwa uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kuri uyu w'Imana iyo ngingo yarakoze ko Saidi umunywanyi wa CNL yafashwe yambaye ibiranga umugambwe wiwe aja gufungirwa kuri zone Buhoro muri komine Bwambarangwe. Iryo fungwa ririyamirizwa na bamwe mu babanyi bivuga ko ari akarenganyo kavanze n'agatotezo. Umviriza umwe mu babanyi
kirenganywa cyakorewe Itangishaka Saidi azira kuyambaye impuzu y'umugambwe yari yibereye muhira ariko umukuru w'umutumba animurenda kure akamufata baca kumufungira ku izone ana burenganzira afite bwo kwambara impuzu y'umugambwe. Ni nk'abavanyi biwe turabona ko aragahahaza nayo umuntu mutamurikwa w'umugambwe ntimusumwiyumvira nabi kuko izo mpuzu ntari kugira bazambare kuko nawe tubona azitwara kurima azikoresha ubuzika ariko kose abo mu mugambwe sanete evudede none uwo mugambwe usenere ngo ntakayambare kandi nawe ari umwambaro nk'iyindi.
Nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha ahambavu yo gufungwa yaratanze amande y'ibihumbi 54 by'amarundi ariko igitansi bamuhaye cari cyanditse ko ibihumbi 10 bakibaza iyo ibihumbi 44 byagiye bakabona ko ari ubusuma bwafashe iyindi ntumbero basaba ko ubutungane bwokora agasubizwa ayo mafaranga ku neza y'umuryango wiwe.
Amande bamukeye ibihe turingo ibihumbi 54 by'amande igitasi bamuhaye bacamo igitasi cy'ibihumbi 10 ibindi bihumbi 44 nabo ibyo babicaye niba itegeko rihari ribuza abandi kwambara impuzu y'umugambwe wabivuga agasaba ko ubutungane bwokora amahera yatanze akayasubizwa kuko buriya agasomera umuryango wiwe kuko ubwo n'ubundi busuma ariko buriya dukiza.
Uruganda rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka ndiho ku bwayo arongoye zone Buhoro kugira ngo agire ico avuze kuviyo mukuru w'umutumba Rusara yagirizwa na bamwe mu banyagihugu arongoye eka na mustanteri wa komine Bwambarangwe twamukenye kuko telefone yiwe yavuga ko ari mu kibanza ca kure
ngo byo byashikiwe mu mwanya w'umugambwe CNL ngo ni kimwe mu byerekana ko leta iriho uno munsi shaka kugarukana intwaro y'umugambwe umwe bishikirizwa n'umuhari map Burundi buhire kanegura ingene iyo leta idafata abanywanyi b'imigambwe yose co kimwe wa muhari wibutsa iyo leta ko ibwirizwa gukurikiza amategeko ajanye n'intwaro ya demokrasi leta ikirinda intwaro y'igikenye kandi ikumira. Dutega amatwi Eric Ndwayezu n'icegera c'umuvugizi w'umuhari map Burundi buhire.
Biteye isoni aho imbonerakure zigomba kwigenza nk'izigomba gusubira inzego za leta ndetse n'inzego z'umutekano uretse yuko babikoze bahonyanze amategeko kubera ko uwo munywanyi wa CNL ari uburenganzira bwiwe bigaragara yuko biri muri ya ntumbero ya CNDD-FDD yo gusubiza abarundi mu ntwaro y'umugambo umwe. Ibyo kandi rero bikaba bitagishoboka kuko Burundi bwamaze kwinjira mu ntwaro rusange. Turavuniye akagohe leta ngo imenye yuko igomba gutwarira bose ireke guha ingufu cyane imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD cyangwa abanywanyi ba CNDD-FDD kuko tubona yuko umugambwe CNDD-FDD ugomba kwigenza nk'uko ari umugambwe wonyine ufite uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu. Ngira mwarumvise byashyikirijwe na Reveriano ndi kuri yo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahavuga yuko umugambwe CNDD-FDD ukwiye kwitwa umugambwe w'igihugu nko kumenga abarundi bose bategereza kuba umugambwe umwe. Leta rero irakwiye kwikubita gashi ntigendera aririmba ngo ni leta mvyeyi mu gihe abana b'u Burundi bose badafise uburenganzira bumwe imbere y'amategeko.
Turabandanya amakuru twabateguriye n'amakuru avugwa mu Kayogoro mu ntara ya Makamba ahavugwa imimenyerezo ya gisirikare iri gukorwa n'imbonerakure za CNDD-FDD muri iyo komine. Iyo myimenyerezo ngo irateye umutima uhagaze abanyagihugu baba muri komine Kayogoro. Iyo myimenyerezo ngo ikorwa mu bucagucagu kandi igakorwa n'imbonerakure zo ku mitumba yose igize komine Kayogoro. Idonidona Edi Claude ni natwe
amakuru avagaho mukayogoro avuga ko imyimenyerezo iba ijoro ugwaruka kwa CNDD-FDD guyegeranya ruvuye ku mitumba itandukanye guhera igihe cy'isaha 10 z'ijoro imyimenyerezo nayo ngo itangura ugomba buce akarero ka hafi ngo akaba ari yabaye kuri wakane ku mutumba muyama wa zone bigina igitangaza gatera makenga abanyagihugu baho ngo iyo myimenyerezo ikoregwa hafi y'imihana ubwoba bukaba ari bwinshi na cyane cyane mu banywanyi ibindi migambwe kuko ngo muri iyo myimenyerezo babitwaje imbugita ayo makuru abandanya avuga ko iyo myimenyerezo yabaye kuri uwa kane uheze yari rongowe n'utwara imbonera kure muri commune Kayogoro Bernard Ciza ari kumwe n'umusirikare Albert Niyomwungere asanzwe avuka ngaho nyene amakuru atangwa n'abarongoye CNDD-FDD muri commune Kayogoro avuga ko izo mbonera kure ziriko zitegurira defile tekanijwe ku munsi mukuru wahariwe imbonera kure abanyagihugu batari muri CNDD-FDD bavuga ko nyabuna ari iterabwoba ivyo biruko mu gihe hari yindi myimenyerezo ya gisirikare iriko ikogwa n'imbonera kure ibera mu ishure rya lycée d'excellence y'Imakamba aho imbonera kure ziva mu ntara zitandukanye zihamaze inzwi zibiri iryo rikaba rigira kabiri zigaruka kwagirira imyimenyerezo kuko zaheruka muri uku kwa kane mu ntango kuri ayo makenga y'abanyagihugu bo muri zone bigina uruganda rwa radio inzamba ntirurashobora kuronka mu stanteri wa commune Kayogoro kugira atange umuco
inzamba
tubandanye ano makuru mu gihugu cha Zambia haruhigi rw'abanyamahanga baba muri ico gihugu cha Zambia batabifitiye uruhusha be n'impunzi mu gisagara cha Rusaka gipolisi kuri uyu wa mbere cabandanye ico gikorwa catanguye kwa gatanu heze nkuko bivugwa n'abarundi babayo kuri uyu wa mbere abantu bari hagati y'amajana 5 n'igihumbi bari bamaze gufatwa nkuko aya makuru nyene avyemeza muri bakaba harimo abarundi n'inkuru ya Pierre Gahungu
nagiye gusenga yabadufatiye
abo n'abarundi bari mu bafashwe kuri uyu w'Imana hari mu gikorwa igipolisi cataziriye clean up operation no kuri uyu wa mbere igipolisi cari cashwaye mu makaritie atandukanye yo ku mugwa mukuru kirondera abo batari bwafatwe nkuko uyu murundi abayo abivuga
ageze ko n'abantu bari mu masengero bagafatirayo ivyo byarabaye ejo ku masengero cyane cyane yiganjemo abanyamahanga ubuhoho nta tubagera umutwe kuko n'impunzi yo nyene bo bahaye indaro barayifata hari itegeko rivugwa ko byavuye hejuru bisaba yuko umuntu yitwa impunzi yoba mu nkambi y'impunzi hanyuma abakora business akaba ari bajya bemerewe gukora iyo business
amakuru atizewe neza abarundi baba irusaka baronka ntabahumuriza
makuru ava mu begereye ubwo butegetsi aravuga neza yuko hariho ibyaha byinshi bimaze iminsi bikorerwa na cyane cyane ku mugwa mukuru aho hari abarundi babiri bishwe muri iyo minsi irangiye rero baravuga ati amatohoza yakozwe yarerekanye yuko abo bantu bishwe n'abarundi canke n'abanyarwanda byanabateye n'ubwoba niho bashe bafata iyo ngingo yo kurondera abanyamahanga uwitwa impunzi abe mu nkambi y'impunzi witwa kwakora business ayikore afite ibimwemerera ko aba muri iki gihugu
ntituraronka amakuru yo kwizera y'igipolisi cha Zambia kuri ico gikorwa kiriko kiraba ariko ikiboneka nuko giteye umutima uhagaze abanyamahanga muri abo harimo abarundi basanzwe badandaza hamwe n'impunzi abavuganye na radio inzamba bakavuga ko bafite ubwoba bw'uko basubizwa mu Burundi ku ngufu
arakoze Pierre Gahungu mu gisata cy'indero naho abanyeshuri barenga 400 mu mwaka w'icenda mu ntarangozi bazokora kuva kuri uyu wa kabiri ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kubandangiza cya kabiri cy'amashuri inyuma y'amashuri shingiro Jean Pierre Nikuriyo umuyobozi w'amashuri muri iyo ntara amesha ko intambara nyamukuru ari kena y'igitoro cyo tumuco kibazo gishikanwa makomine yose leta ngo yaratanga amafaranga kugira cyo gitoro kigugwe waliko ntaho babona bazokigura ku mastasiyo mu ntara yose mwakaye iminsi atagitoro babona kurikira
mu ntara ya Ngozi dufise abanyeshuri bashika ku 4,125 bazokora ico kibazo bakaba bazogikorera mu bibanza 54 ya mashuri nayo azokora ico kibazo yose hamwe 177 ico kibazo rero twe ducadushikiriye twakironse ejo ubushikiranganji bujejwe indero kare kiturungikiye cyaradushikiriye kirara nga mu ntara ubunya turiko turakirumika mu makomine atandukanye kugira ngo bashitseyo abajejwe kugikurikirana bavuye mu bushikiranganji umwe wese ari mu komine yashinzwe nabashigisha inama abajejwe ari ikibanza kizokoregwa aho twita le president du centre de passation nabaca bagirisha inama kugira nabo ejo baze batunganye ikibazo neza babanje kuyagisha abajejwe gucungera bamwe bita ego muri make nuko ikibazo gihagaze muri no mwanya turiko turavugana hari ikibazo mu gisagara mu ntara ya Ngozi cy'ibitoro gushika ubu turamaze umwanya utari mitonya ata bitoro bihari ubu rero tugiye gukoresha ikibazo dufite iyo ngorane kuko nta bitoro biriho ubushikiranganji bwarategekanije uburyo bwo gukoresha kugira ngo ibitoro biboneke ariko ikigoranye no kuronka ivyo bitoro nyene ahanya bita ku mastation ajejwe kubitanga ingorane niyo ariko uko bigenda kose ikibazo ca leta kirakogwa
tubandanirize amakuru yacu mu itena ry'igitoro ubukene bw'igitoro burabandanya kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura aho bibonekeza abakinywesha bagishyira amabido n'ingunguru ivyo ngo bigatuma abatondanya imiduga badashikirwa bamwe mu bagendesha imodokari bafite amakenga ko abanywesha ku ngunguru no mu mabido bo baribo baheza bakaja kugira ko urudandazwa udaciye mu mategeko bica bituma igiciro kibumurengera basaba abarongo igisagara ca Bujumbura gusubira gusuzuma ko ingingo bafashe zoba ziriko zirakurikizwa neza ku mastasiyo inkuru tubaza George Nimenya
ku mastasiyo atari make mu gisagara ca Bujumbura barondera igitoro bashobora kumara umunsi umwe canke iminsi ibiri batakironse aho bagize ngo barakironse abashoferi bakavuga ko basanga abatondesheje amabidro n'ingunguru ziza ziri mu makamyonete aribo baheza bakanywesha mu kanya gatoya abasigaye bakabwirwa ko giheze uwo umwe mu bagendesha imodoka ya gisagara ca Bujumbura avuga ko amaze gatatu atonda kuri station BPP
abazana amabido benshi nabaje kwigandariza haje naje kuva seje dina kesa na dina zokeho dina senzokiraho hari hago umubona ari babandi nyine baguma batonze bazana amabido n'ingongo rwitakirira gusa bita kirira gusa n'abatege turumva n'ibyo ziri basigaye bikinira baronse imiduga kubarangura ibitaro bikurikiriza muntu n'abashinga amateka barotse kuko urumva bose baca bazana amabido nta mumenya ngo bayatwara muri kurishi imwe
bamwe muri abo badereva bakibaza ko abaza kugura igitoro mu mabido n'amagunguru atari aba bahawe urusha kubera akazi bakora ahubwo bakabona ko ingendo y'urudarazwa rwa magendo rw'igitoro hari abayifashe nko gusuhuka mu bukene busanzwe bwibonekeza cyane mu Burundi basaba abarongoye igisagara gukurikirana ko ingingo bafashe yo gutuza urwo rudandazwa rwa magendo rw'igitoro yoba iriko irakurikizwa radio inzamba agatakawe ntitwashoboye kuronka abarongoye igisagara ca Bujumbura ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo yabo bagendesha imodokari
arakoze George Nimenya mu gusozera makuru twabateguriye turabwira makuru ajanye n'inkino nko twamaze bikora ku minsi yose ya mbere umugwi wa Rukinzo ni watahukanye igikombe cuno mwaka mu shyirahamwe rya volleyball i Bujumbura hasigaye urukino rumwe ngo iganwa rirangire muri basketball umugwi wa Jimkana ni wo uri mu kibanza ca mbere mu iganwa rya Viva Basketball Ligue inyuma imyino zitatu inkuru dushikirizwa na Alexandre Niyungeko
muri iryo higanwa rya basketball ryo mu Burundi bwose kuri no w'Imana niho hasozerwa inkino zo ku munsi wa gatanu muri izo nkino Jimkana yatsinze Aigle Noir ku manota 76 kuri 65 Dinamo yatsinze Tigers ku manota 87 kuri 41 Remesha nayo yatsinze New Star ku manota 82 kuri 73 Nairu nani rwatsinze Aigle Noir amanota 107 kuri 48 kugeza kundwi igira gatanu umugwi wa Jimikana niwo uri mu kibanza ca mbere ukaba utaratsindwa na rimwe nayo Brothers Team iri mu kibanza ca nyuma ikaba tarukina na rumwe iratsinda mu nkino zitandatu imaze gukina muri volleyball naho Kuruno w'Imana umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze Amikara amaseti atatu kuri abiri ni nako uwo mugwi watsinze Gacosmos ku munsi wa gatandatu umugwi wa Rukinzo ukaba watahukanye igikombe n'ihiganwa ritararangira ku munsi wa gatandatu w'inondwi twatanguye iryo higanwa niho rizosozerwa hakazomenyekana imirwi ine izokina ihiganwa ry'u Burundi bwose mu mupira w'amaguru naho Kuruno w'Imana niho abigeme 21 bagize umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'abigeme wahaguruka i Bujumbura ugana Jinja muri Uganda ahazobera Sekafa y'abigeme kuva ku igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa gatandatu gushika ku igenekerezo rya 11 uku kwezi nyene muri aba bakobwa 21 16 bakina mu Burundi bane bakina muri Tanzania mu mirwi ya Simba Queens Young Princess na Fountain Gate umwe nawe akina mu cicaro cha gatatu mu gihugu c'Ubwongereza murwi wa Huddersfield Town mu rukino rwa mbere u Burundi bukazotana mu mitwe na Djibouti itariki zitatu u Burundi buzokina n'u Rwanda nayo itariki zitanu u Burundi butane mu mitwe na Uganda umurwi nserukira gihugu nawo w'abagabo Kuruno wa kabiri niho bazurira indege berekeza muri Afrika y'Epfo aho bagiye gukina n'umurwi wa Namibia itariki zine mu nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cha Afrika mu mupira w'amaguru kizobera muri Cote d'Ivoire mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023 itariki 9 umugwi w'intamba mu rugamba uzotana mu mitwe na Cameroon ku kibuga cha Benjamin Mkapa i Dar es Salaam
arakenuye Alexandre niyunge ko ningaje cyo dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye jamari ndabashimira nabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu na butaka.